muryo cyete mo kimuriyo uvuga nuko bwa mbere cyete y'umugwa umugambo wakoze na demokrasi precedent 2008 ni cyete twaba ko muhamagaro w'abantu 5,034 bacuruka mu miryango itandukanye mu mashyirahamwe atandukanye mu madini atandukanye reka n'abatabiye mu rwanda n'umwe bose baje kumukuru w'ubandiko biri muri ubu bandiko rero n'ibintu bisanzwe biri tuvuge ibibazo bihanze abanyagihugu muri iki gihe bwa mbere hoho hariho berekeye ubukene bwabaye ndase hariho ukuntu abantu batagifise batunga muri iki gihe ko hariho inzego zaba z'amashuri z'abagari abantu ntizikora nanoneho kandi hariho n'ikindi kibazo kibamanya gikomera cyane ubukene mu banyagihugu eka ndetse n'ubukene no muri leta yonyine kuko umukuru kiriya kigo gitoza amakori OBEC wenyine yarashikirije yuko muri iki gihe OBEC imaze kwinjiza amafaranga atarenga miliyaridi $350 million kandi umwaka wose urwego rwacu rukaba rwinjije amafaranga arenze miliyaridi $70 million ubu hasigaye gusa amezi atatu yo asigaye atadashobora kuboneka hanyuma rero cyane cyane ikibazo gihanze abanyagihugu muri iki gihe igihe cy'umutekano ni ukubura abanyagihugu bose baba bakajya haba hasi haba hagati haba hejuru barahanzwe bari ku bwoba bafite ubwoba bwinshi cyane rwose kubera yuko ku munsi nta narimwe ushobora yuko hishwe umuntu kandi muri iki gihe si mu banyagihugu gusa basanzwe bato bato reka no hejuru naho nyine ubwicanyi bukaba buhari mu nzego zo hejuru
Profesor Paul Nkunzimana mu majambo atomoye iyo nama yihutirwa yotorera umuti ibyo bibazo byose gute
yego nico gituma tuvuga tuti hamwe n'abo basinye urwandiko baravuga ati aha mu Burundi hariho incabwenge hariho abantu bafise ubumenyi bwinshi abafise ubuhinga bwinshi reka badashobora gutera inyishu abanyagihugu n'igihugu cyonyine muri izo ngorane barimo akaba rero yuko icya mbere gitegerezwa guharanirwa cyane cyane ni amahoro kuko ata amahoro ariho nta kibazo gishoboka nta bikorwa bishoboka nta cyambere gishoboka kandi aho abo bantu bahagaze basinye urwandiko baravuga bati baba abashyigikiye ikiringo cya gatatu baba adashyigikiye ikiringo cya gatatu bose ni abarundi ni ukuvuga yuko rero hariho mu biyobora yuko hariho amatati mu bya politiki niyo gituma bavuga bati abo bose rero barakeneye kujya hamwe hagaze hamwe imigambwe yose amashyirahamwe yose abaserukira amadini bose reka n'abaserukira inzego zose reka n'abantu bose badafite umugambwe cyangwa ishyirahamwe barimo ariko barwanira amahoro muri iki gihe kuko muri iki gihe ikibazo nyamukuru ikibazo nkoramutima mu Burundi gihari ni ukuvuga yuko hari
icyo kibazo gusa cy'amahoro mushyira na Paul Nkunzimana ako kamo mugateye mu gihe amakungu nayo nyine ariko arateye akamo gasaba ko ibiganiro mu buryo bwihutirwa ikana leta y'u Burundi yaremeye kuri ibyo biganiro ariko amatwi adusumira ukuntu ibyo biganiro bitunganywa kuvugwa kwinshi cyane rwose bari nk'umumuhari Senarede bo bavuga ko bakeneye kugira inama mugabo perezida inkuru nziza atarimwo mu gihe leta y'Uburundi nayo ivuga ko ivyo biganiro vyojamwo abarundi bose mwebwe muhagaze he kuri ico kibazo
twebwe aho duhagaze twebwe abo bantu 5,034 aho duhagaze nuko ivyo biganiro kuko hari abavuga ko ivyo vyabaye nizo ivyo biganiro vyarabaye mu gamahoro ntaraboneka kuri uwo munsi abandi bavuga yuko bamwe yuko bari abo kumigo bari nabo bakajamwo izo nabyo kuri twebwe tubona yuko ibyo bidashoboka tubona yuko hakenewe ko hajamwo abantu bose iyo batera iyo baturuka hose mu migambwe abaseruka imigambwe yose abaseruka amadini yose abaserukira mashyirahamwe yose nanone ivyo bavuga vy'ibiganiro nanoneho hari n'ico noshobora kumenyesha coco nk'ivyerekeye ibiganiro mu gitondo vyarabaye hari imiryango n'imwe itarimo nka icyo nakubwira siniko navuga petege muri iki gihe ariko mubona kubesha ko ibiganiro bitomo byarabaye petege ntiyatumye na gatoya hariho n'imigambo tumwe itatumye bajya bose ba la bajini tiba batiri amusebene tu twa twa ku matelevizyo cyane madame twa twabona uba uba rero ari migambwe itarimo nkuko nibaza yuko kandi yuko namadini akariho yarari rero tuba yuko amadini yose yava akagera imigambwe yose amashira hamwe agaserukirwa amasendika yabakozi akaserukirwa reka nabantu bisoko wana kama alwa tuwe nji huo mburi kigehe nangira wa sisi chambo wabugata kwa mwana uti kujira mahura waneke ala chine yuko tutashua kugumaha haani nishu zita woni nishu zimaze kuhoreka kujukuri nanyishu zigezi zito la ngora ni umuti
hali makuru atangazwa cyane cyane n'abashiki umugambwe uri kubutegetsa avuga ko mu barundi bari hanze hariho abashize imbere imigomoko cyangwa bashigikiye abo nabo muri baza ko waje mu biganiro
yego abo bantu yo muri 5 n'amajana 3 mazimye byo bintu uko babibona aba yuko umuntu wese mu kibazo cyerekeye amahoro umuntu wese afisemo uruhara kandi bakaba yuko kuvyo kuri ibyabaye muri iki gihugu namatati no kuvuga yuko hari numu samamu yavuze ati muri iki gihugu twatwawe n'abami abami baratwawe n'icyigeze tubashiraho twaratwawe n'inzego n'ubutegetsi buvuye ku makuru cyabo twashyizeho twaratwawe kandi twatwawe n'abantu babatowe naho ayo matora ataba yemewe na bose urumva kuko umutama yivuze kuri ni amatati mu bya politiki ni ukuvuga abo bose nibaba ari abarundi rero tuba tuti ni abarundi bo nyine bitore nyinshi kandi ata munyamahanga abagiyemo kuko abarundi nibo bazi ibibazo barimo nta muntu umwe ashobora kurusha kumenya umurundi ibibazo arimo nacyo gituma abantu bavuga yuko abarundi bo nyine ari basaba kwitora inyishu ata munyamahanga abigiyemo
Professor Paul Nkunzimana umukuru mugambwe PTD murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
yego murakoze namwe